Ili nezwidi Amerika. Nezwidi Amerika libashikiziga ni yovida aryo mkirundi no mkinyarwanda i Washington DC. Turabona mukize suti mwese muduteza amatwi muri kitondo umunsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe nanje Fideli Niyongabo
bibadugize igiciro cy'igitoro hatari ingaruka ku kwiyongereza no kunguriza ibintu ubuza abantu n'ibintu.
Uwo ni Noel Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ry'abaguzi mu Burundi Abuko avuga ko idubuzwa ry'ibiciro byo kwiyunguruza byaraye bidugizwe mu Burundi. Turavuga no ku rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bumanuko bw'igihugu ku isambugwa ry'inama nshingamateka mu Rwanda no ku mugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afurika y'ubuseruko uriko uratera intambwe. Mara ikadutangurire ku makuru avuga ijya no hino ku isi bateguriye kandi tugira dushikize na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana. Ndakuramukije Aloyce, utubwira makuru dufitiye.
Ndakuramukije Fidele Tiahere muri Zimbabwe, inyuma yaho agarukaniwe mu gihugu ciwe yimwe ubuhungiro muri Zambia utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Zimbabwe. Tendai Biti kuwa kane yagirijwe ibyaha byo kugumurira abanyagihugu mu bwicanyi no gutangaza ibyavuye mu matora mu ndwi iheze atabifitiye uburenganzira. Biti yigeze kuba umushikiranganji w'ubutunzi muri Zimbabwe, yavuze agishikanwa muri sentare ku murwa mukuru Harare ko azobandanya arwana urugamba rwa politike. Igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu n'icita ku mpunzi HCR naco kivuga ko gihagaritswe umutima no kumva Zambia caranse guha Biti ubuhungiro bahitamo kumusubiza mu gihugu ciwe. HCR ivuga ko uko ari guca kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Biti ni umwe mu bantu 9 bo mu mugambwe MDC bagirizwa ko bagumuye abanyagihugu inyuma y'amatora ahitiye muri ico gihugu. Perezida wa Afrika y'Epfo nawe Cyril Ramaphosa yaratangiye urugendo ku munsi wa kane jo rubandanya n'ukuru wa gatanu muri Zambia, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Zimbabwe. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro bya Perezida Ramaphosa ku munsi w'ejo ku rubuga rwa Twitter. Bitekanijwe ko Perezida Ramaphosa agirana ibiganiro na Perezida w'igihugu cya Zambia Edgar Lungu, Perezida wa Congo Joseph Kabila azonahagarara no mu gihugu cya Zimbabwe kugira aganire na Perezida aherutse gutorwa ariwe Emmerson Mnangagwa. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ariko iriko yitegurira amatora y'umukuru w'igihugu azoba mu kwezi kwa 12 uyu mwaka. Perezida Kabila tarafise uburenganzira bwo gusubira kwitoza, yarahevye kurondera ikiringo cya gatatu. Yagenye ku munsi wa gatatu Emmanuel Ramazani Shadari kuba umukandida azomusubirira muri ico kibanza. Amashirahamwe mpuzamakungu wajejwe gutabara ashikiriza ko afise amakenga n'umubaro mwinshi ku bitero by'indege byagabwe n'urunani mpuzamakungu rurongowe na Arabia Saudite ku barwanyi b'abahuti. Ibitero byahitanye abantu bashika kuri 43 ejo ku munsi wa kane mu gihugu cya Yemen. Abagwiriyemwo abana nibo bafuye, abarenga 60 nabo barakomereka. Imwe muri misile yaguye kuri bus yarimwo abana bari bagiye bavuye kwinezereza mu bihe by'uburuhuko. Ishirahamwe ryitaha abana Save the Children rivuga ko ibyabaye ari agahomera bunwa kandi bagasaba ko hakorwa amatohoza yigenga kuri iki gitero ku banyagihugu atari abarwanyi. Ico gitero c'indege cyo ku munsi wa kane cabere mu ntara ya Saade ni hafi y'urubibe na Arabia Saudite. Izo misile zikaba zaguye ku isoko. Ibyo byabaye mu gihe abanyeyemen benshi bari mu kwicwa n'inzara kandi hari n'abishwe n'ubukene bafise ubukene bw'amazi hamwe n'imiti. Nayo ikiza cya korera kiti natanzwe kikaba kimaze kwica ibihumbi by'abantu mu myaka ibiri heze. Abategetsi ba Palestina bavuga ko umuhari Hamas urongoye intara ya Gaza wagiranye amasezerano n'igihugu cya Israeli, impande zibiri zasa n'izigira zitane mu mitwe. Amateleviziyo ya Palestina hamwe na ya Hamas yatangaje jo ko hari amasezerano yashyizwe ko bifashijwemo na Misiri hamwe n'ibindi bihugu byo mu karere. abategetsi ba Palestina babwitorokanizo ry'amakuru Reuters ko imihari yabo izokubahiriza ayo masezerano y'amahoro. Abasirikare ba Israeli bakaba bamaze kwica bagira imyerekano bashika ku 158. Benshi muri bo Israeli ivuga ko bariko bagerageza kwinjira ku rubibe rwayo. Israeli ivuga kandi ko umuhari Hamas utegura imyerekano ariko hihishijwemo ibikorwa by'iterabwoba ibyo byagirije navyo umuhari Hamas ukaba ubiterera kure ubyiyamiriza. Nayo inyuma y'amasezerano yo kugabangana ubutegetsi aheruka gusinywa n'abahora bashamiranye muri Sudani y'Epfo, abanye politike batavuga rumwe n'ubutegetsi ntibavuga rumwe ku ngingo Perezida Salva Kiir yafashe yo kugirira ikigongo umukuru w'abarwanyi Riek Machar hamwe n'indi mihari yari imaze imyaka irwanya leta. Bamwe bavuga ko leta ya Salva Kiir idafise ubwo bubasha ko isanzwe nayo itemewe. General Nathanael Oyete Pierino arongoye komite iraba ibijyanye n'intwaro mu muhari SMPLIO yavuze ko Salva Kiir abwirizwa no kurekura abanyepolitike batavuga rumwe nawe yafunze. Asaba leta kurekura abanywanyi w'uwo muhari baharurwa mu majana bafunzwe harimwo n'abaharanira agateka ka muntu. Icyo kigongwe cyatanguye kujya mu ngiro kuva kigitangazwa kuri radio na televiziyo y'igihugu ku munsi wa gatatu mu ijoro, cyaje gikurikira amasezerano yo kugabangana ubutegetsi yaberewe ku mugwa mukuru Khartoum wa Sudani.
Urakoze Aloyisi ku makuru hejeje kudushikiriza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi ejo kwa kane yari mu bumanuko bw'igihugu aho yatanze inyigisho zo gukunda igihugu. Inyuma yuko agendeye intara ya Rutana ku munsi wa gatatu, ejo ku munsi wa kane hari haramukiwe intara ya Makamba. Ibindi turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu Chris Munezero.
Haba mu ntara ya Rutana yagendewe ubugira 16 n'intara ya Makamba umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko aragendera kuri uyu wa kane. Umutumwa hose buhagaze ku cyumviriro cya Perezida Petero Nkurunziza cyo gukundisha Abarundi igihugu cyabo. Jean-Claude Karegwa Ndenzako n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Ni wirwa rukurikirane rw'inyigisho zo kuzirikana igihugu cy'u Burundi kugira ngo Abarundi bamenye umwunguhuma n'udahuma. Icyo umukuru w'igihugu rero yababwiye yuko intumbero nyamukuru y'izi nyigisho ari uko Abarundi boca ubwenge bakabihugenza umutwe nk'uruyuzi. Ikindi yifuza muri izi nyigisho ni uko Abarundi bamenya ko bambaye ikirezi, ntibabe abandi baje barabona ko cera, ahubwo nyine bakamenya ko cera, hama bakirinda kucanzanzwa ko uko hari abandi bamubagabirije bagomba kukibambura. Nakagira ko kubaha ubumenyi bwinshi mu bijyanye n'akahise k'igihugu, mu bijyanye n'ubutunzi bw'igihugu, mu bijyanye n'imibano, eka ibintu byose bigize ubuzima bw'abantu n'ibintu mu gihugu cy'u Burundi.
Imbere y'ikigo cya Paruwasi Katolika ya Makamba hari abanyamakamba bari bahagaze imbere y'irembo bizigiye kuronswa uburenganzira bwo kwinjira kumviriza izo nyigisho. Mu kurindira kumva uko umukuru w'igihugu abigisha icyo ari cyo gukunda igihugu, babaye barabwirijwe ijya Amerika icyo bibaza gukunda igihugu bisigura.
Igihugu umuntu agikunda kuko kubyuka bakora kunafata neza abantu, kubona imirimo abantu y'abantu abakona mu mirimo yabo abafata neza. Ikindi bahari icyo
ntahura ubwa mbere mbwobwo ntigeze bakundana n'abo turi kumwe, gushira hamwe n'uwari wese duhuye tukavugana neza tukayaga amahoro. Iyo dutatiye mu mayira hariho abatijwe umutekano, hariho n'abashinga ntahe nyine aho duca hose.
Igihe ivyo nama ziba ziriko ziratunganywa, nta mumenyeshamakuru aba arekuriwe kuzikurikirana canke ngo afate amajwi n'amasanamu haba mu nzu canke hanze y'inzu y'amakoraniro. Bifuje kumenya niba abavuka ntara bitabamwe n'izo nama baronka akanyo ko kubaza kugira ngo abatunganije inama bamenye urugero abatumire bariko bwo kumenya gukunda igihugu. N'ubu umuvugizi w'umukuru w'igihugu Karegwa Ndenzako aratwishura.
ntabibazo byabajijwe icagaragaye cyane gusa nuko uyaze n'abanyarutana bari bavuye muri izo nyigisho bagaragaza akanyamuneza kadasanzwe byaboneka yuko izinyigisho zabuguruye amaso zababereye ikimazi kidasanzwe zababereye inyigisho nk'arisabwenge n'inyigisho nk'aburabwenge kuko aho kajye kukubaza bazokaronka mu nyigisho zizokurikira mu mwakuza
harabandi bakifuza gukurikira izo nyigisho kuko kubgabo zitunganije ku buryo butaborohera
kuturabya turaba ariko nibaza yuko atari we afite uburenganzira bwo kuvyigisha nibabishire mu bitabo hanyuma turaba abarimu bariho tuvyigisha ugaruka hanyuma tuvyigishe n'abandi none iyo kahise iyo yubavuga itavize ishingiye ko itanditswe iyo kahise ivuga ubutunzi tubona ngene bumeze ubunye ni kahise nyabaki ubwiye kuri abenshi ntacho baza gukura ariko ndazi bajya benshi bagiyeyo abenshi bagiye kubera ama service asanzwe bafise sino naho ugenda ukababaza mu ibarabara nta kintu do special yo zahubwira bakuyeyo
uyo akabivuga aravye buryo abatumire binjira mu nzu y'amakoraniro
babare kwantu bakisanzura bakabishyira mu telefone hanyuma bakabivuza bakavyigisha n'abatagiye bakaronka ukaje yuko bimenya mugabo urumva ntiyabaye debat ouvert ikaramu ntiwinjirana isaha ntiwinjirana kintu cyose gituma ushobora kuronka inkuru par exemple nka telefone aho hose ni kugira ngo bigishe atamuntu avuga ati ibyo bigishije twaza kubigira ko critique mwonereye ruma uri kurigisha umuntu atabaza womenya ko yatahuye gute ushobora mikubona ko yatahuye
Itekanijwe kw'inyuma y'intara ya Makamba na Rutana umukuru w'igihugu cy'u Burundi abandaniriza inyigisho zo gukundisha igihugu mu ntara ya Bururi muri izo ntara zose akaba ategekanya kugenda rugurura icese inyubako ziterambere zigizwe hanini n'amasomero amavuriro n'ibibuga by'inkino mu bumanuko bw'u Burundi Kisimo Nezero ijwi rya Amerika
Naho mu Rwanda mu birori byo kwakira ibyavuye mu guhiganwa hagati y'uturere dutandukanye tugize igihugu byahuriranye no gusambura inama nshingamateka yarangije manda yayo ya gatatu byabaye ejo kuwa kane mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yanebaguye bikomeye abayobozi batandukanye b'igihugu yavuze ko bategera abanyagihugu ngo bumve ibibazo bibabangami nivyo dushikirizwa n'umumenyesha makuru wacu Asumta Kaboyi
Kundi rwabeshya nagundi bunyiru ruhande ngo muvangaha mwiratse ngo mwakoze ibitangaza nta bitangaza mwakoze nta bitangaza mukora kandi ibyo mudakora ikuriye kuba bikorwa byabaha no kwishima murabishoboye birahari ariko nta byo mukora muri mubindi rero je naje kubahendahenda naje kubabwiza kubabwiza ukuri mwashaka kukumva mutashaka kukumva ndakubabwira ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka
uyu ni umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame mu muhango wo gutangaza uko uturere twakurikiranye mu manota hashingiwe ku mihigo y'ibyo twiyemeje gukora mu gihe cy'umwaka ushize umuhango wahuranye n'igikorwa cyakozwe na Perezida wa Repubulika cyo gusesa inteko ishinga amategeko irangije manda yayo ya gatatu mu ijambo rye umukuru w'igihugu yumvikanye umwanya munini yihanangiriza abayobozi badakora neza agaruka ku turere twaje mu myanya ya nyuma mu mihigo akareka Rwamagana kongiye kuza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka wa 2017-2018 gakurikirwa na Gasabo na Rulindo mu gihe Nyamagabe Ruhango na Nyanza arizo twaje mu mwanya ya nyuma mu turere 15 twaje mu myanya ya nyuma uturere 8 n'utwo mu ntara y'Amajyepfo Perezida Kagame yavuze ko kuba utwo turere twaje mu myanya ya nyuma duhuye mu gice kimwe cy'igihugu bifite icyo bisobanuye agaruka koko utwo turere akenshi tubo twa nyuma bikurira n'uko abayobozi badakora neza ndetse ntibegera abaturage
abayobozi birirwa mu makimbirane bakemura ibibazo hagati yabo kurusha gukemura ibibazo byabo bayobora biragenda bikavamo iriya myanya n'amanota byagaragara abanyafurika ubwo nuko mwapfuye niko mushaka gukomeza kumera ibyo mukora cyangwa ibyo mudakora tuma muza muri iriya myanya ni nazo ngaruka ziri ku baturage muyobora niyo mpamvu ujya muri ibyo byaro ugasanga abana bagwingiye ugasanga abana barwaye bwaki niba udashobora guhindura imikorere ni byiza wasaba waza ukabwira ubwira wese utari kurabiziye ibi bintu ntabwo mbishoboye
uyu muhango ni nawe wabaye wa nyuma w'akazi k'abari bagize inteko ishinga amategeko yahise iseswa n'umukuru w'igihugu kugira ngo izasimburwe n'ishyi izatorwa mu kwezi kwa cyenda umukuru w'inteko ishinga amategeko Donatira Mukabarisa yavuze ko abagize inteko ishinga amategeko bitwaye neza kuko bashoboye kwakira ibibazo by'abaturage ndetse byinshi bibonerwa ibisubizo ariko avuga ko icy'ingenzi bakoze ari ugutora amategeko agera kuri 313 gatanu akaba ariko hari itegeko rikomeye cyane batoye
tukaba twishimira ko amategeko yose twari dufite twabashije kuyatora nta na rimwe dusigiye manda y'ubutaha muri manda ya gatatu kandi mu mategeko twatoye harimo n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu 2003 ryavuguruwe mu 2015 ryatangijwe n'inteko ishinga amategeko aha mbonereho gushimira abanyarwanda bose bashingiye ku bubasha bahabwa n'itegeko nshinga kuko ubutegetsi bwose bukomoka ku banyarwanda bakoresha bo ubwabo binyuze mu matora cyangwa binyujije ku bahagarariye bakaba baratugejejeho ubusabe bw'uko ingingo y'101 y'itegeko nshinga yerekeye manda ya perezida wa repubulika yavugururwa kugira ngo bagire amahirwe yo kubona aho bahera babasaba ko mwabemerera gukomeza kubayobora nyakubahwa perezida wa repubulika
amategeko yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko basoje manda yabo kuri uyu wa kane hari amwe yagumye mu mitwe y'abantu nk'irirebana n'iby'amatorero ndetse n'amadini n'irindi ryatowe vuba rirebana n'amafaranga yakwa ku butaka ndetse no ku bukode bw'amazu ayo namwe mu yavuzwe cyane n'abatari bake atazibagirana muri iyi manda isojwe y'abadepite Asumta Kaboyi
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC umugambi wo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko uri kuratera intambwe ivyo byashikirijwe ejo ku munsi wa kane n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore hari mu ruganda rwabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ubwo kurabira hamwe aho Burundi bugejeje mu kwitegurira iryo koreshwa ry'ifaranga rimwe n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka
Umushikiranganji wo mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe imigabo n'imigambi vy'umuryango w'ibihugu cya Afrika y'ubuseruko niwe yarongoye ugo ruganda mufasoni Isabelle Ndahayo yabwiye abagwitavye intumbero yago
bwa mbere no guhiriza abarundi kubijyanye n'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko na cyane cyane ku masezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe ryo mu bihugu bigize Afrika y'ubuseruko ubugira kabiri nukurabira hamwe aho tugejeje ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano ajyanye no gushinga no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko hanyuma ubugira gatatu ni uguhanahana ibyiyumviro mu byokorwa kugira Uburundi bushyire mu ngiro amasezerano ajyanye no gushinga hamwe no gukoresha ifaranga rimwe mu bihugu bya Afurika y'ubuseruko
icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu ariko atanguza ugo ruganda yabwiye abagwitavye ibitegerezwa kuja mu ngiro mbere yuko iryo faranga rimwe ritangura gukoreshwa mu muryango Joseph Butore ni icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu
muri kino gihe ibihugu bitezwe imbere no guhana ibidandazwa hagati yabyo ari naho umugambi w'ifaranga rimwe uzofise ishingiro dutegerezwa guteza imbere bidatebye isoko ry'imitahe tugire indinganizo imwe n'ibihugu dusangiye umuryango mu by'amategeko agenga ibijanye n'amapoli hamwe n'amatagisi tutibagiye n'ibyo bijana byose byerekeye ikoreshwa neza ry'amafaranga ya leta mu ntumbero yo gushyira mu ngiro amasezerano agenga ishigwaho n'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko
naho rero abo bategetsi uko ari babiri bavuga uko basanga hakiriho intambamye zo gukura mu nzira aha umushikiranganji Isabelle Ndahayo ajejwe imigabo n'imigambi yo muri EAC agasaba ukwitanga ku murundi uwo ari we wese muri zo nzitizi harimo amadeni ya leta umwimbu udashemeye mu gihugu nigabanuka ry'agaciro k'amafaranga y'amarundi abitavye ugo ruganda bafise ibyo basaba leta y'u Burundi kugira bwinjire mu ikoreshwa ry'ifaranga rimwe bwiteguye neza uyu ni wasomye ibyafundikiwe muri ugo ruganda
Burundi ukwiye gushishikara gushyira mu ngiro amasezerano yo gutoreza amakori n'amatagisi kugera rumwe no mu ndinganizo imwe n'amasezerano ashyira mu ngiro isoko rusange ya Afurika y'ubuseruko kugira ishingwa ry'ifaranga rimwe rishoboke icya gatatu harakenewe gutunganya ibyigwa byerekana umurusho Burundi bumaze gukura mu ntambwe zibiri zimaze gushyirwa mu ngiro tuvuga imwe ya Inyotwani na Marché Commun kugira tuze twinjire mu ntambwe igira gatatu yo gukoresha ifaranga rimwe twiteguye neza igikurikira harakenewe gukorera hamwe kubisata bikuru bikuru bishinzwe gutunganya imigambi nyamukuru yo kuzamura no gushyigikira ubutunzi bw'igihugu
ubwo ruganda rwari rwitabwe n'abakozi bo mu bushikanganje bwo mu biro by'umukuru w'igihugu bujejwe imigabo n'imigambi by'umuryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko bamwe mu bashinga mateka na bamwe mu badandaza amasezerano yo gushinga ifaranga rimwe mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yatewe ku gikumu ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013 nk'uko tubisoma muri ayo masezerano ayo nayo akavuga ko ibihugu byateye ku gikumu byihaye imyaka 10 kugira byitunganye no kuvuga ko ifaranga rimwe rizotangura gukoreshwa muri EAC kuva mu mwaka wa 2024 ku bihugu byose bigize uwo muryango mu cibitoke mu buraruko bushuru burengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu Rwanda hagiye gutangura gukoreshwa ikarata ikozwe mu buhinga bwa none kubatwara ingenzi kuri moto ni ikarata irangwa ariwe wese akora uwo mwuga ubutegetsi buvuga ko igenewe kugwanya ibyaha rikogwa na bamwe mu bakora uyo mwuga mu gutwara abagenzi kuri moto ibindi kuri inkuru turabishyikirizwa na mugenzi wacu Eric Bagiri w'ubusa
nabona umwirondoro wawe isi foto yawe
ni foto yanjye
isi nimero y'indangamuntu yawe inimero ya permis
naho ntuwenda habona
ni ya code yawe urabona ko bihura
yego
turi mu mujyi wa Kigali aho umutekinisiye asobanurira abatwara abagenzi kuri moto ibijyanye n'ikarita idasanzwe ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga buri wese utwara abagenzi kuri moto agomba gutunga yabyanga byemera
amazina na error none urabona moto sibi mbere none nyiri moto n'imyirondoro nayo nta kibazo kiba kirimo
bari nisaba kabisa
uranyuzwe
ndanyuzwe
n'ikarita ubutegetsi buvuga ko ije gukumira bimwe mu byaha byakunze gukorwa n'ababarizwa muri uyu mwuga wo gutwara abagenzi kuri moto nk'uko bwa Daniel Ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda bivuga
impamvu y'ikarita nigiye kudufasha kunoza akazi kacu bitewe n'impamvu ubuyobozi bwagiye buri tayari gukora ariko n'abamotari ubuyobozi bugiyeho ni ngombwa ko bahabwa umurongo wo gukoreraho
umwihariko w'iyi karita ibumbatiye umwirondoro wose uzaba yitunze agihura n'ushinzwe imyitwarire y'abamotari akayikoza ku mashini azajya ahitamo ubona wese uretse kuyitunga nk'icyangombwa iyi karita ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga ku bamotari noneho ngo ishobora kuzabafasha kubona inyungu ku misanzu yabo mu bihe bitandukanye yakunze kurigizwa n'ababakuriye ubutegetsi bugasobanura ko umotari uzaba atunze iyi karita aho azajya agurira esanse y'ikinyabiziga nabwo azajya biboneramo inyungu kubera ubwumvikane buzaba hagati y'abamotari n'abacuruzi bikomoka kuri peteroli
dukoresheje iyi karita ntawe uzongera kunywa esanse adafite inyungu bamaze kuvugana n'amastasiyo agera kuri abiri sinyavuga n'ubwo ntayo yamamaza kandi batari baduha amafaranga unywa esansi ukoresha iriya karita porusantaje zizamuka imwe ijya kuri konte yawe kuko ubwo tugiye kujya tubabaza na konte aho unywera esansi hose kuri ayo mastasiyo
gutunga iyi karita birasaba ko uyikeneye agomba kuba afite uruhusa rumwemerera gutwara ikinyabiziga ndetse n'indangamuntu bivuze ko bishobora kuzagorana kuzongera kubona muri uyu mwuga abawukoreramo mu buryo bw'uburiganya bazwi nk'abamamyi aba ngo bari mu biba abanyamahanga bagana u Rwanda bagasiga icyasha abamotari n'igihugu muri rusange Bwana Charles Rusimbo umukozi w'umujyi wa Kigali ushinzwe ibyo gushakira urubyiruko imirimo yibukije abatwara abagenzi kuri moto ko bagomba gukomeza gusigasira isura y'umujyi mu ruhando mpuzamahanga
tugeze ahantu umujyi wacu ugezweho bivuga ngo n'abawurimo bagomba kuba bameze bate nabo bagezweho hanyuma se kuki mushaka kudusubiza inyuma mu mateka bari abamotari nimwe ba mbere mugaragara nimwe bimuri by'umujyi wa Kigali iyo uba musikirikira mu mujyi buriya ni dekorasiyo mwarimo bizi se dekorasiyo rero igomba kuba nziza
bamwe mu batwara abagenzi kuri moto muri Kigali iyi karita bategekwa gutunga barayumva mu buryo butandukanye
uruhande rwa nyine bizatuma nkora ntuje meze neza ntacyo nicyakoze ari umotari w'umuntu
wowe reka nkurikiye kuri Jerome iriya karita ni nziza wowe
mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika Bwana Ngarambe perezida w'ihuriro ry'abamotari mu Rwanda yemeje kuretse kugenekereza bakavuga ko muri Kigali habarizwa abamotari 12,000 naho ubundi ngo umubare wa nyawo ntibawuzi bivuze rero ko bitewe n'uburyo ibihano bigiye gukazwa ku muntu uzaba adatunze iyi karita bizaba umwanya mwiza wo kumenya burumwe muri aka kazi iyi gahunda izakomereza no mu zindi ntara zose z'igihugu ni mu gihe igenekereza rigaragaza ko mu Rwanda haba hari abamotari nk'ibihumbi 45 ikiguzi cy'iyi karita ni ibihumbi 200 by'amafaranga kuri buri munyamuryango kugeza ubu mu mujyi wa Kigali abashobora kuyibona batanze ibyangombwa ni ibihumbi 450 umunsi ntarengwa kuba buri wese yayibonye ni ku wa mbere utaha tariki ya 13 z'uku kwezi Mu bihe bitandukanye byakunze kuvugwa ko mu bamotari n'abakora ubuturuzi bwo mu kajagari bazwi nk'abazunguzayi, igihe byakorwa mu kavuyo ufatwa nk'umwanzi ashobora kuhabonera icyuho agahungabanya umutekano. Irikoranabuhanga rero rigamije ahanini gukumira ibyo byose ukurikije ibisobanurwa. Igipolisi kibukije ko kizafatira moto kubera kutubahiriza amategeko n'amabwiriza ukwezi kukarinda gushira atarajya kwishyura izatezwa cyamunara, n'ingingo ikomeje guteza inkeke kuri bamwe mu bamotari. Bagira ubusabe ijwi ry'Amerika i Kigali.
Ibiganiro vya radio vya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Inyuma yo kuduza igitoro n'amazutu, leta y'u Burundi yaraye idugije igiciro cyo kwiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara zo hagati mu gihugu. Ishyira hamwe riharanira ineza y'abanyagihugu Abuko rivuga ko kuba igitoro caduze ibice birenga 5% bibangamiye umunyagihugu. Mu kiganiro na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi, Noel Nkurunziza yoboye iryo shyira hamwe arabidusobanurira.
Kwa kuri ngaruka kandi fanatiko turabivuga yibaduguze igiciro cy'igitoro hakari ngaruka ku kwiyunguruza no kunguruza ibintu kunguruza abantu n'ibintu. Hanyuma rero uko ibiduguze igiciro cyane cyane cyo kwiyunguruza uko byahora bigenda mu bisanzwe, ni uko batumira abasezukira bunguruza abantu n'ibintu, hakabamo abasezukira leta, hakabamo n'abasezukira sosiyete sivile cyane cyane abo muri Abuko tubana tujyamo. Ubu rero ntibiba bitumye ko nta wundi rero yuko iyo nama yaba yarabaye kugira ngo icyo cyiciro gishobore gushingwa. Rero ibyo tumva nabo tutarabisoma ngo tubibone ni uko aha mu gisagara bongeye ko amafaranga 200 ku majana 38 yahora akoreshwa ubu adoza ku majana 4, hanyuma ahandi mu bindi bice hose bashyize ko bizoduga 5% cy'ibiciro byahoraho. Ibyo rero murumva yuko twebwe tuvuga tuti izakurikije twari twarumvikanye, kuko kera twari twarumvikanye n'abamunguza abantu na leta iri hagati yuko igihe igitoro kiduze ku rwego rushika 10% ariho bose bahindura ibiciro byo kwiyunguruza. Ubwo umwumvi se yuko byi munsi ya 10% ariko baba bahinduye ibiciro.
Ye none ubwo murateganya gukora iki? Ntabwo mwagishijwe inama kandi byadugijwe mu kigero mwebwe mutari mwarumvikanyeho, icyo muteganya gukora ni iki?
Icyambere cyo nuko dutegereza gusubira kurondera iyo tubugana n'ababigejejwe kugira ngo cyane cyane ntibibandanye bitaja mu nama n'ingingo, kuko ibintu byose bikorera ku mugaragaro no kuri inama n'ingingo nabo byerekeye yari ingendo yayimenyerewe hamwe rero bihindutse zo haba bitubona yuko bikaba ari byiza kuba ari gusubira inyuma. Hari ikindi tugiye gukora no gusubira gusaba kandi ubushinganyi bwigenzu yuko buhaba hakiga n'ibindi bisho bitegekanywa kugira ngo ibyo ntibantu bari ko baduza igiciro gusa mugabo barongere n'ubundi buryo binge mu gitoro cyose nka tutazibinze kandi kimwe nacosha ngaha ntihabe gusanga kitajya kubwira rurenge ushobora kuvuna umuguzi.
Hari ikigega cy'amafaranga gifasha iyo ibiciro by'ibitoro byazamutse, icyo kigega kifashe gute, ubu gihagaze gute muri iki gihe?
Ibyo ni byo cyo kigega mwagomba cumba turimo abantu bari basabye ko tujyaho kandi kiremerwa mugabo ikintu kigoye niko kugeze munsi ingene gikora atari gikorera ku mugaragaro ku buryo bushobora kumenya neza ibintu bitunganijwe ngo tumenye amafaranga amaze kwinjiramo, tumenye n'ibyo ariko arakoresha, tumenye n'ibyo ariko arafasha mu gihe gitoro tudubira igiciro. Ibyo ni ibintu twasaba na byo nyine zo gukorera ku mugaragaro kugira ngo ejo umuguzi ntabe yibaza ngo ariko aramurenganya kandi atari byo. Murumva yuko bikenewe rero kuko dushobora kwicara hamwe tugakorana n'abasekira abaguzi n'ababigejwe muri leta cyangwa abadandaza b'ibitoro, hanyuma ejo icyo kigero gishobora kugira icyo gifashije mugabo umuntu amenye n'urugero gifashije kuko rungana, amenye n'amafaranga yagiye aringira uko angana, icyo murumva ko ari ikintu gikenewe ariko kugeza uyu munsi si biri ku mugaragaro.
Bwana Noel Nkurunziza, umunyamabanga mukuru n'umuvugizi wa Abuko, ishyirahamwe riharanira ineza y'abaguzi mu Burundi, murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya niyo bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio yanyu, radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.